urumva ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubakomeza ribagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Nibya biganiro twibanda cyane ku makuru yo mu Burundi muri uyu mwanya.
Umukuru w'igihugu yarahiriye ibwirizwa shingiro yuko azoguma ajyubahiriza uno munsi rero nibyo yabandarije akora mu ntumbero yuko umukuru w'igihugu kubahiriza ibwirizwa shingiro. Kwese rero nta cyahindutse nuko nubundi iyo tariki ashizeho kubwiwe tanwe bayivuganye ari tariki ashaka kwijana aragenda wenyine abandanye nkuko yahora izomwerere ariko ndabona mengo muri no minsi izomwerera.
Abo mwumvise ni umushingantahe Louis Kamwe n'ubusa yungirije umuvugizi wa presidence y'u Burundi. Mwumvise kandi Dr. Jaminani w'umugambwe Frode Bunyakuri iragi rya ndadaye bavugaga ku kibazo cy'itariki nshya y'amatora ya perezida mu Burundi tariki 21 y'ukwezi kwa karindwi. Byose ni mu kanya gato. N'uyu munsi rero Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yashyize umukono ku itegeko iteka rigena itariki nshya y'amatora y'umukuru w'igihugu. Yashyizwe tariki 21 y'ukwezi kwa karindwi bifatiye ku byifuzo by'inama bakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Twifuje ko abarundi banyuranye mu byiciro bitandukanye by'ubuzima bagira icyo bavuga kuri aya matora n'iyi tariki. Tubibutse ko ku ikubitiro amatora ya perezida yarateganijwe mu cyumweru gitaha tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Mbere yuko tugera ku banyapolitiki nyirizina ariko reka duhere ku munyamakuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze. Uratwumva kuri telefone?
Ego ndabumva Etienne.
Jean Bosco ndagushimiye ikaze ku ijwi ry'Amerika kandi iyi tariki nshya mwayumvise ko amatora ari tariki 21 y'ukwezi kwa karindwi. Aho mu Kirundo abantu mwavuganye iyi tariki barayumva bate muri make?
Ego Etienne iyi tariki nubwo nk'abasanzwe bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD basanzwe bafite umukandida ari imbere mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza iyi tariki bongeye kuyakira nubwo igihe twaruka kuvugana nabo hari abavuga bati ntibasubiye kwita nyuma amatora nubwo bo bavuga bati nta kibazo turayiteguriye. Mbere Etienne nkuko nubabwira nuno munsi nyene mu gisagara cya Kirundo hongeye kuboneka imyamamazo mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi biyamamariza umukandida wabo wa CNDD-FDD umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kugira ngo yisubirize.
Hanyuma buretse gato Jean Bosco ihangane Jean Bosco reka nkubaze uravuga umugambwe CNDD-FDD ko yamamaje indi migambwe yo biragaragara ko hari irimo kwiyamamaza kugira ngo nayo itegure amatora?
Etienne gushika kuri zino saha nta wundi mugambwe turiko turabona ku rubuga uriko uriyamamaza ariko gatoya ku munsi wa kane nari nasimbiye muyinga gatoya narashoboye kubona imodokari iri ku idrapo ry'urunani kopa na bimwe bishikana amajwi kure cyane baririmba bavuga bati tora urunani kopa ariko nta bantu twabona aho twavuga tuti n'umugwi munini w'abantu bari kubariyamamaza no ngaha mu Kirundo n'ico kimwe nta bantu tubona abandi bari kubariyamamaza kiretse umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Uretse se kwiyamamaza Jean Bosco urebye mu nzira ku mihanda cyangwa se wareba no ku maso y'abantu urabona biteguye amatora mu kw'igihugu? Ndavuga hari nk'amafoto y'abandi bakandida ubonaho mu Kirundo cyangwa se imuyinga aho wagiye ejo bundi?
Ego kiretse n'abari mu yindi migambwe n'ifoto y'abari kubari y'umukuru w'igihugu ariko ariyamamaza nta henshi iriko iraboneka nka kubera tubimenyereye imyamamazo ishushe ugasanga ku byapa ku mabarabara hehe nta mafoto y'abariko y'abakandida bariko barahiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu aboneka hirya no hino. Ni ukuvuga n'abanyagihugu ntabwo ubona ko babyerekana cyane ko biteguye cyane ariko uri kurabaza buke buke bamwe urumva bavuga bati twebwe turiteguye gutora abandi bati twebwe gutora ntavyo tubona mu gihe ariko hari yamamaza umukandida umwe gusa
eh urakoze cyane Jean Bosco ndarurinza ariko guma kuri telefone dushobora gukenera gato mukanya gato guma kuri telefone mukanya nubwo telefone twangiye ariko tumaze kuvuga n'umunyamakuru wacu Fidelite yishatse ari mu muhanda va mu ntara ya Makamba turavuganye atubwira ko mu banyagihugu bamwe biteguye ko amatora yaba ubutegetsi bugafata intera ikomeye bukubahiriza amategeko ariko n'abavuga ko batazi mu by'ukuri ko hari amatora azaba cyane ko nta bakandida perezida bigeze babona mu ntara yabo baje kwiyamamaza cyangwa se nta n'ikimenyetso kigaragaza ko hari amatora azaba abo ni mu baturage ariko muri politiki nanone kuri telefone dutumiye undi munyapolitike uzwi cyane mu nzego za politiki mu Burundi ariko ubu ntari mu gihugu mwabanza kutwibwira
ego jewe itwa Onesime Ndimana naho zivugira umugambwe CNDD FDD hanyuma baranyeruka kuko nari mpegeje guhanura cyo kimwe n'abandi ko byo baziza umukandida yaserukira umugambwe wacu CNDD FDD atitoje kugira ngo Uburundi ntibuje mu magume hanyuma aho kumvirizwa baranyerutse ko n'abandi twari kumwe barabiruka ko kandi bajya bavuga mu kirundi ngo inkoko ntuta ikibitse icyo twari twavuze ndetse caruhiye kuba ubu rero Uburundi burugarijwe buri mu maganya no mu marira
none
bamwe bavuga bati bazoba amatora abandi bati ntabyo tubona
iyi nta kibazo mu munyapolitiki mwebwe ariko iyi tariki nshya yashyizweho n'itegeko teka rya perezida Nkurunziza 21 kwezi kwa kane ko amatora ya perezida yakorwa mwe mwayakiye mute murabona kuva kuri 15 kugera kuri 21 hari kizahinduka cyafasha abanyapolitiki kwitoza
twibwe kubitwerekenye nubwo bayagira uno munsi mu ijoro cyangwa ejo mu gitondo cyangwa mu kwezi kumwe umwaka uza mu gihe hazoba habaze guhonyangwa amategeko cy'ibwirizo shingiro n'amasezerano y'Arusha mu gihe abarundi batazoba batekanye barara mu magrenade barara ntibica bafise ubwoba abandi bumva amasasu hirya no hino abandi babacanishamwo ngo umwe muri ibi namwe muri ibi ibintu twari twarasezeraye kuva kera ayo ntituyita amatora itariki twe nta kitubwiye ni itariki yo kuja kwemeza umukandida Petero Nkurunziza kugira arabe ko amakungu y'umuha gahengwe ati yaratowe n'abanyagihugu ariko nko guta umwanya canke kumwe bavuga mu kirundi bati ni kwina uwaheze nta kamaro kuko amakungu yaramaze kuvuga uko amategeko amatora anaciye mu mategeko amatora abahiganwa hari abakumiriwe amatora atabaye ku mugaragaro abantu mu wese ahagarariye umukandida wiwe hari abarorerezi bo mu gihugu n'abakavamahanga ko ayo matora atazosa yemewe nibazaye ko ari uguta umwanya aho kwihutira amatora ibihutire nyabona kumvikana kw'abarundi kumvikana kw'abanyepolitiki kumvikana kw'inzego z'igisirikare n'iz'igipolisi abantu bajye mu mutekano amategura amatora yemewe Uburundi busubirana iteka n'itekane ijambo mwese
iteka n'itekana ariko president Pierre Nkurunziza yaciye iteka ko amatora azakorwa mwese mubona icyahinduka ari iki muri make cyane
bibaza ko icyahinduka nuko yosubira akikubita gashe agakubita agati n'amendero akibuka cyane cyane n'ingingo ya 11 y'akarangamutima k'umugambi wacu CNDD FDD kamubwira kati ntuzokwigere ushira ineza yawe imbere y'imeza ya bose cyangwa imbere y'imeza y'igihugu iyo rero bavuze ineza ya bose ni kuvuga ko kuba umukuru w'igihugu n'abagufasha gusa n'abamubaza ko bakuyoboka kubera ibyo bakorondera ko ineza y'abanyagihugu ni neza y'abagutora y'abatagutora y'abo muhiganwa ariko mwese mukagenda ku bintu mwumvikana ko utituwe watuhijije cyangwa wewe twakurushije nicyo gituma rero uno munsi kuvuga ngo amatora azobejo ngo n'imitoza bazonyemera ku nguvu ibyo bintu nibaza ko ari uguta umwanya kuko Uburundi bugiye kwinjira ahantu habi gusubira mu bukene gusubira mu kutizegwa n'abafisi mitahe yabo n'abacuruza n'abandi bantu bumva ko biteye agahinda. Akamba yo kwirwa turahahera ku matora, kuko ku bwanje amatora abaye mu Ndyane no mu Kigali no ku Gikenye nibaza ko atari amatora.
Ye mushinga ntaho nizimende w'Imana mbere yuko nanzura gato ariko muhina amagambo. Mwumvise ko kuri wa gatanu hari imirwano yadutse mu Kirundo na Mukayanza, ahubwo hari n'amajwi amaze iminsi azamuka avuga ko hari abantu bafite intwaro bashobora kuba bagaba igitero ku Burundi. Mwe iki kibazo cy'intambara ku Burundi muzi neza umugambwe CNDD-FDD, muzi Burundi ku buryo burambuye, muzi n'akarere ko gateye, iyi mirwano ishobora kuba yagera ku Burundi yakwaduka mu Burundi, muyibona mute?
Tubona ko ingwano ari ikintu kibabaje cyane abarundi batari babereye, nacyo gituma tubwira Petero Nkurunziza n'abamushyigikiye ko buturinda ino ngwano kanatsinda byose ino yita ingwano, kuko musanze muzi ko ari abanyagihugu bahagurutse bavuye mu migambwe yose bakanabisinyira bakabyemanga, ndetse nabo mu mugambo CNDD-FDD barimwo bavuye mu gipolisi mu gisirikare cy'u Burundi kugira ngo barabe ko bukingira bukingira igihugu izo Ndyane no kuguhushanya n'amategeko no gusubira muri kahise. Twumvira rero ko ingwano y'abene gihugu acaba ari ingwano wovuga ngo ingwano icyo nubwira abantu ndizanze nuvuga ko atagihugu catewe atamugambwe se CNDD-FDD n'abawurongoye canke bakurikiza karangamutima kabo batewe atari polisi atari igisirikare cy'u Burundi byatewe, ko kubisanzwe abatewe n'abantu bagomba kumvisha abarundi ku nguvu ko bateza kubatwara babanje guhonyanga amategeko nako kagwi gusa duwotera Burundi wese nanjye namwiruka inyuma mugomba ati ubu abarundi turavuye hasi kugira ngo igihugu gisubire mu kuri no mu mategeko. Uwo muntu urumva yuko abarika ahanira agateka kazina y'ibyita ingwano rero je kubwanjye ari igihugu nticyateye ahubwo nosaba umusirikare umupolisi umunyagihugu umuntu wese afise umugwi arimwo avugiramwo bikurikije uko avuga ko yohaguruka akiyamiriza iryo honyangwa ry'amategeko ata munyagihugu muto muto aho hose.
Ye ndabashimiye cyane mushinga ntahe Onesime Nduwimana wahoze ari umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD ariko ubu aravuga ari hanze igihugu. Murakoze cyane. Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikoro Netiyene Karekezi. Twatangiye tubivuga ko Perezida Pierre Nkurunziza ashinze iteka ko amatora ya Perezida w'igihugu mu Burundi ari tariki 21 y'ukwezi kwa karindwi, bifatiye ku byifuzo by'inama bakuru b'ihugu ba Afrika y'Uburasirazuba. Mu kiganiro muri Isanga mu kanya gashize twaganiye n'abashinga ntahe aribo Jean-Marie ni Jean Minani ho mugambwe wa Frode Bunyaku ndagirya ndadaye. Tuganira kandi na Rwika mwe n'ubusa wungirije umuvugizi wa Presidency y'u Burundi. Ubu dutangire twumva icyo Dr. Jean Minani uko yakiye itariki nshya y'amatora ya Perezida w'u Burundi.
Kubwacu nkuko atacabaye, kuko nkuko twari twarabyumvise impano bagiye baraduha abantu bose haba bakuru b'ibihugu by'akarere muri akarere itariki 31 mu kwezi kwa gatanu, haba abakuru b'ibihugu muri Afrika yose itariki 13 mu kwezi kwa gatandatu, bose batubwiye ko twese twobanza kwicara hamwe tukaganira neza itariki y'uko tuyoza mu matora, kandi ayo matora akajamwo mu mutekano. Ariko ibyo tubona Petero Nkurunziza agoma yigira amatariki yiwe nubahije kuri iki kiringo ciwe yashize itariki 15 kumbe yabonye ko itariki 15 mu kwezi kw'indwi atazoba aragendura Burundi bwose kuko bisigaye bigoye, ubu yihaye iyindi tariki itariki 21. Kuri twebwe rero ntacahindutse nuko n'ubundi iyo tariki ashizeho kubwiwe tanwe bayivuganye ari tariki ashaka kwijana aragenda wenyine abandanye nk'uko yahora izomwerere, ariko ndabona mengo muri ino minsi izomwerera.
Ndabashimiye Dr. Jaminani. Birumvikana ko itariki y'amatora imaze kwimurwa inshuro bwa mbere tariki 26 ukwezi kwa gatandatu, bijya 15 ubishyizwe 21. kubijyanye se n'imyiteguro ubwayo y'amatora ku ruhande rw'ishyaka ryanyu Frodebu nyakuri iragira ndadaye mwayiteguye mute
twebwe nta matora twagiye tariki 29 mu kwezi kwa gatandatu nta matora kuri twebwe yahabaye habaye imyerekano ya Petro Nkurunziza n'umugambo wewe CNDD-FDD nabo bari bacuditse nabo bajanye bacuditse hamwe n'ubu nico kimwe n'ubu Nkurunziza ashaka kwijana wenyine abijane mu matora twari ayo matora ntitwagiye intunzi nzoyajamo mu kwezi kwa mu tariki 29 mu kwezi kwa gatandatu twaravuze neza ko amatora tumvikanye ko umunsi twawumvikanye ko tutateguriye hamwe aya matora ntuzoyajamo kubera ingorane nyinshi zirimo muri aya matora n'ubu icyabitumye kirahera kiracyari cya kindi nicyo gituma tubabwiye ko twarata amatora tuzojamo itariki 21 kandi ko muri opozisiyo yose nta n'umwe azogendayo Petro Nkurunziza azogenda wenyine niyashaka azokwihe 100% kuko nk'uko yihaye 77% n'uwasuye yihe 100% ariko tubabwiye yuko no muri Libya umuperezida waho yaronka 99% habuzemo ijwi rimwe kumbure naho nyene yirimye no mu bihugu byinshi byabonetse nashaka kubibutsa ko Petro Nkurunziza mu kinyamakuru Jeune Afrique banditse yarimo bari ba perezida 10 ku isi yose batogwa neza muri aba perezida 10 ku isi yose batogwa neza Petro Nkurunziza niwe wasigaye ari wenyine abandi bose barabakuye abandi bose baragiye nta numwe agisigaye hasigaye Petro Nkurunziza niwe wanyuma bimenye yarasigaye muri aba perezida 10 batogwa neza ku isi yose akaba asigaye wenyine ko bose bararirukanye abandi sinzi bagiye nawe nyine amenye ko ari wasigaye kandi ko bijye bari byandika n'ubundi igihe cyo kimwe kiragera yuko agenda muco icimbabaje nuko azohava agenda nabi
ya ndabashimiye cyane Dr. Minani icyo ni ikibazo cyumvikana ko mugarutseho cyane hanyuma se mwareba mwe iyo murebye Burundi n'amateka bwanyuzemo mukareba ibihe igihugu kirimo mwe kubganyu mushyize mu gaciro ku buryo burambuye mubona aririya tariki cyangwa se n'indi yashyizwaho mu by'ukuri icy'ingenzi abarundi bashyira imbere kuri ubu ni iki
abarundi bose bavuga bati umukuru w'igihugu nasonera amategeko n'amateka y'igihugu amategeko n'amateka y'igihugu twumvikanye ko yarusha nuko atamuperezida n'umwe agira ibiringo birenze bibiri icyo twumvikanye biri no mu ndwizi wa shingiro nuko atamuperezida n'umwe ashobora gusubira kwitoza ku kiringo kirenge cya kabiri aho rero yahunyanza arimo ahunyanga amategeko mushaka kwitoza kwiwe ubwa kabiri isi yose ubu yemeza ko atamuntu n'umwe bw'ibiringo birenga bibiri harimo arabiherenga icya gatatu nuko tuvuga ati amatora abwizwa kuba mu mwigaragambya ata muntu n'umwe yobuzwa gutora cyangwa yokwerekwa hatora ata kintu na kimwe cyomubuza yogenda gutora atankomanze mu mutekano ntangira atankomanze hanyuma amatora yakaba meza kandi n'amakungu akaza akayaraba akayashima ibyo yakoze byose ibyo byose ntabirimo ni ukuvuga rero n'ubu munyabwihugu ashaka ko niba yamuhamagaye gutora ko yogenda gutora atakimubuza akagenda gutora abantu bashaka kwitoza bakurikije amategeko ibyo arimo aratuzanamo rero Nkurunziza icyingo cya gatatu cyabaye inzanyi y'amazimu inzanyi y'ingorane inzanyi y'urupfu inzanyi y'ibintu byose bibi bishobora gushikira Uburundi ubu umengo ni igihugu kivumwe n'icyavumwe n'Imana ubu noneho hagiye gutera ko ibintu twagira ngo twarahebye tutazosubira na rimwe hagiye no gutera ko n'ingwano ehera aba
mwihangane gato tura kubakomeje kutwumva mbibutse ko dukomeje gushaka uhagarariye presidence y'u Burundi twari twumvikanye ko bitabira iki kiganiro cyane cyane kubijyanye na ririya tegeko teka perezida Pierre Nkurunziza yashyizeho umukono ryimurira itariki y'amatora ya perezida ku itariki 21 y'ukwezi kwa karindwi. Kuri telefone ariko dufite umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni, uratwumvaho i Bujumbura?
Ndabumva neza cyane.
Tabita, ikaze none ku ijwi ry'Amerika hano i Washington. Umaze iminsi aho i Bujumbura ubwaho tuvuge, no hirya no hino mu gihugu. Iyo ureba abantu uko bahagaze, ukareba mu mujyi Bujumbura, ubona abantu biteguye amatora perezida mu gihe kiri hafi, cyangwa se ubona hari ibyapa, cyangwa se abakandida perezida baje gushaka amajwi mu bantu bazabatora?
Kene no kumenyesha yuko uravye uko i Bujumbura hameze, nubona abantu gusa bafite ubwoba kubera ibirara biraba, kubera intambara ziguma zivugwa hirya no hino. Abaguma bavuga ati tuzotera igihugu kubera Nkurunziza, perezida Nkurunziza adashaka kuva ku butegetsi. Ariko abitegurira amatora by'ukuri sinovuga ngo narababonye, ariko uravye nk'ukuri kubonesha kuri igihugu, urabona umugambo uri ku butegetsi NDFDD, ni kuvuga umukuru w'igihugu Nkurunziza ariwe ariko ariyamamaza. Mugabo nawe ntiyamamariza i Bujumbura, ahanini yamariza mu ntara zo hagati mu gihugu. Naho i Bujumbura nk'amakarishya mwamwe tuba tubwiyemo genda kuronderamo amakuru, babajije babwira bati twebwe ntitwatoye kandi ntitwimirije kujya gutora, umutekano utabonetse mu gihugu, ibintu bitagiye mu buryo abo twifuza gutora tubatore.
Yeye, urakoze cyane Tabita, wihangane gato, turakugarukaho ngaho i Bujumbura. Mbagarutseho Dr. Jaminani, mwe nk'abanywanyi banyu abagize ishyaka ryanyu Umugambwe wanyu Frode Bunyakuri Iragiriye Ndadaye, iyo muvugana mwe mwumva ari ikintu cy'amatora, bagira bati umukandida w'ishyaka ryacu ashobora kuziyamamaza ku buryo burambuye akaba yatorwa?
Oya, n'ukuri abanyagihugu abantu bacu bari mu mugambwe wacu bose baravuga bati nta matora ashobotse. Ubwa mbere na mbere nako benshi bari hanze, nashaka kuvuga nk'ubu bari mu Makamba, mu Rutana, muri Ruyigi, mu Cyanguzo, Muyinga, mu Kirundo, mu Kayanza n'Ingozi, bose bari ku mbibe z'igihugu mu za Cibitoke. Benshi barahunze hagati mu gihugu, birirwa barahunga, kandi abahunga benshi ni abo dutoye. Icya kabiri abarundi bose baravuga bati ni benshi bavuga, kiretse abantu bo muri CNDD-FDD imbonerakure, nayo abantu bose barafise ubwoba nk'uko umunyamenyeshamakuru ngaho abivuze. Bafise ubwoba bwinshi cyane, imitima irimo kubavamo, abadandaza bo ntibakidandaza, bose barahombye, abandi birirwa baribwa. Abantu bose n'ukuri igihugu ntikiri mu mutekano, ntikiri mu nzira y'amatora, imitima ntiri hamwe kugira ngo bavuge iby'amatora. Uwo muntu wese avuga ati mbe buraca, uno munsi ndaramuka buce, ejo nzoba ndahari, nzokwirirwa. Ni ukuvuga rero igihugu kiri mu hagarara nk'igihugu gitegereye ingwano nyinshi cyane, na cyane cyane ibivugwa, na cyane cyane ubuhoho amaradiyo ahora atanga n'amakuru bayazimije bakazimangana. Abantu bonyine biyumvira amatora ni Nkurunziza n'umugambwe wiwe, nako nawe nyine si umugambwe wiwe, ni Nkurunziza nawe bari kumwe ku mugambwe we, nawe nyine wacitsemo igice kininiya ntikikimwemera, ntikikemera iby'amatora, kuko benshi muri bahora batwara indongozi nyinshi, duhereye kuri icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu, umukuru w'inama nshingamateka, abashingamateka benshi, abasoda benshi, harimo n'abajenerali barahunze. None uwo muntu wabana yavuga amatora, abantu bose barimwo baramuva ko bahunga, mwahoma yizigitira ngo amatora kuko ngo jewe ndafise abantu bari iruhande yanjye. Mu kugenda nawe nyene agenda bazora abantu bari ngaho kujya agenda, agenda atwaye inteko nyinshi cyane, agenda atwaye abantu yafashe imbonerakure zimwe yiyumvamwo, abademobilize bamwe yahora yiyumvamwo.
Mwihangane gato Dr. Jaminani, kuri telefone tugomba kuba tubonye umwe mu bantu twifuzaga. Bwana Rwika, kamwe n'ubusa, uranyumva neza kuri telefone?
Ndabumva neza, mbonekeye.
Giza amahirwe kwa mwitabiriye gahunda zacu. Iri tegeko perezida Pierre Nkurunziza yashyizeho umukono yimurira amatora tariki 21 y'ukwezi kwa karindwi, mu by'ukuri icyo rihinduye cyumvikana cyane ni iki ku bijyanye na itariki yarisanzwe y'amatora?
Icyo bihinduye cyumvikana cyane ni uko iri tegeko rihindutse kubera inama yabaye ku igenekerezo rya gatandatu kuno kwezi y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Basabye yuko ayo matora yokunguruzwa kugira ngo abo bandi banyamigambwe batemera kwa batemera amatora ko yoba mu gihugu kugira nabo baronke umwanya wo kwiyumvira kugira ngo nabo bitaba amatora. Nukuvuga rero ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryaraye rishyizwe ku mukono yubahiriza cyane ibyasabwe n'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika. Niyo ntumbero ya mbere, nico nyiricubahira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yisunze. Aha rero agaca asaba yuko umugwi w'ubuhinga w'igihugu seni ureje gutunganya amatora kuca wisunga icyo kiranga mu minsi kugira ngo batunganye amatora neza. Numvise yuko mwahaye ijambo umwanya utari muto, nagumye nkurikira radio naho bitashoboka ko tuvugana. Numvise Jean Minani umukuru arongoye umugambwe urwanya ubutegetsi, numvise ibyo ashikiriza. Ahanini icyo nuvuga ni uko iyo Jean Minani mu by'ukuri yimenyerereye intwaro mfata kibanza, nta na rimwe aremera ibiva mu matora mbere naho amatora yajamwo mu nyuma ararahi ivyayavuyemwo agasubira kugerageza ingene agaruka kwinjira mu nzego. Iyo rero si ingendo yiwe, ni n'ingendo yabo basangiye ivyo vyuko ubutegetsi bw'igihugu bwo kwama buriko buraburagizwa. Nibaza rero yuko aho leta yo yamaze mbere no gusohora itangazo ryashyizwe ku mukono n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba, batangaje yuko icya mbere leta ishima ibyavuye muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu, igashima yuko uyo muhuza aza kumva iryo sango, kubera iryo sango ryo kwigenekerezo rya 2021 kuno kwezi bungurije ko amatora nta kindi bitumbereye. Intumbero ni imwe gusa, ni ukugira ngo ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo y'ijana na gatatu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ntiriho nyangwe. Umukuru w'igihugu yarahiriye ibwirizwa shingiro yuko azoguma aryubahiriza. Uno munsi rero nibyo yabandarije akora mu ntumbero y'uko umukuru w'igihugu abwirizwa kubahiriza ibwirizwa shingiro.
Noneho
ariko baravuga ngo ni itegeko umukuru w'igihugu yaba yishingiye. Oya, si itegeko umukuru w'igihugu yabikuye kuri aba bakuru b'ibihugu bandi, nibyo basabye. Ariko nabo nyine turazi yuko bumva yuko ibwirizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi mbere n'ibwirizwa n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu byabo batukwemera yuko aho nyangwa.
Leta
rero yabishyize mu mwumvikano n'uyo Jean Minani ariko aravuga iyo sanga imuhamagarira kwitaba amatora mbere n'abandi bariko barayitaba, nawe nyine naze yitaba amatora bareke gukokeza intambara, kuko intambara siyo abarundi bariko bararondera. Abandi bariko bararondera amahoro kandi barondera cyane cyane kurongorwa n'abo bitoreye.
Noneho ihangane mushinga nahe kamwe n'ubusa kuri telefone hano kuri WhatsApp hari utwandikiye agira ati ariko mukurikije ibyabaye mu Rwanda muri 1994 aho jenoside yabaga isi yose irebera, mutubarije iyo si bagira ngo habanze iye birumvikana nta kibazo. Uwo watwandikiye kuri WhatsApp tuzakomeza ku kibazo cye ubutaha. Turabashimiye umushinga ntawe rwikamwe n'ubusa ni uwungirije umuvugizi wa perezida wa Burundi. Dushimiye kandi Dr. Jean Minani uyobora uyu mugambwe Frode Bunyakuri iragiye ndadaye. Dushimiye na Tabita Mukamusoni ibujumba mu Burundi umunyamakuru wacu witabiriye gahunda yacu y'uyu munsi. Turamushimiye kandi Jean Bosco ndarurinze nawe umunyamakuru wacu mu Kirundo. Dushimiye kandi umushinga ntahe Onesime Nduwimana wahoze ari umuvugizi w'umugambwe CNDD FDD. Abatwumva mwese mu kiganiro cy'uyu munsi twagarutse cyane ku kibazo cy'itariki nshya yagenwe na Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yuko amatora ya Perezida yakorwa tariki 21 y'ukwezi kwa karindwi aho kuba tariki 15 y'ukwezi kwa karindwi nk'uko byari byateganijwe. Ibyo nk'uko umwungirije umuvugizi wa Perezida wa Burundi amaze kubivuga rwikamwe n'ubusa ngo ni mu ntumbero, ni ku kibazo cy'ibyifuzo byatanzwe n'inama y'abakuru b'ibihugu ba Afurika y'Uburasirazuba ku wa mbere cy'umweru kirangira. Abatwumvise mwese uyu munsi rero nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kwitabira gahunda zacu kuri radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwatwandikira kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri email, mbibutsa adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. na nimero ya WhatsApp ni 0244414943. Mwese rero mbifurije weekend nziza kuri mikoro hano I Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese rero mukomere.